Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Bamwe muri bo bategerezwa kuba bidegemvya, abandi nabo bategerezwa kuba baragabanirijwe ibihano. Ariko nyuma y'indwi irenga umukuru w'igihugu atanze ikigongwe, itegeko ntirirashigwa mu ngiro. Abizi bijyanye n'amategeko babivuga ku iki? Itegeko rijyanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu rivuga iki neza na neza? Nivyo tugira tubayagire mu kanya muri iki kigabane ku isoko cyo kuwa 13 ntwarante mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze ku igenekerezo rya gatanu muri uku kwezi kwa gatatu nyene, igihe umukuru w'igihugu yasinye itegeko rigirira ikigongwe abafungwa bangana 5,225 mu ngingo y'icumi, yavuga ko rica rishigwa mu ngiro buno nyene. Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yararisomye.
Icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu ngo gifite intumbero yo kunwanisha no kugabanya ibitigiri by'abafungwa nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu ntwara n'umwaka w'2021. Abahawe icyo kigongwe bakaba ari abanyororo bamaze gucirirwa imanza zo gupfunga imyaka iri munsi cyangwa ingana n'itanu. Muri abo harimo abategwa n'icyo kigongwe. Abo nabo nabagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vy'agahomera bunwa, ivyaha vyo mu ntambara, kwiba hakoreshejwe ibigwanisho, kuja mu migwi igwana, guhungabanya umutekano w'igihugu, guhotera kiremwa muntu hamwe n'icuruzwa ry'abantu. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu itanga uburenganzira bwo kwidegemvya yiga kandi abakenyezi bibungenze canke bapfunganywe n'abana, abana baciriwe imanza badakwije imyaka 18, abaciriwe imanza bagendana ingwara zidakira canke zo mu mutwe, co kimwe n'abaciriwe imanza bafise imyaka 70 n'irenga. Kuri abo hiyongera ko abamaze gushikana icya kane cy'umunyororo wabo bakazopfungwa icya kabiri cy'umunyororo baciriwe. Abandi bagabanirijwe umunyororo n'abaciriwe umunyororo wo guherayo bazoca bafungwa imyaka 20. Muri abo abakurikiranwa ku vyaha bitarabwa n'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu ntibarimwo. Abandi begwa n'iri tegeko kugira bidegemvye n'abaciriwe imanza bamaze bitatu vya bine vy'umunyororo wabo, abagore bahowe kwica abana bavyaye canke bakoroye inda bamaze n'imiburiburi imyaka itatu mu munyororo, co kimwe n'abafungiwe ubunyonyezi ariko bagasabwa kubanza gusubiza amafaranga banyuruje no gutanga indishi zasabwe n'amasentare.
Umukuru w'igihugu yarayasinye iryo tegeko mwibohero rikuru ryo mu ntara ya Muramvya. Abafungwa barasomewe urutonde rw'abategerezwa kurekugwa. Amakuru ava muri iryo bohero akavuga ariko k'umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yaciye ahaca ababwira ko botenyenya kubera ko ngo hari utunenge babonyemwo bagiye gukosora. Indwi irarenze rero iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ritaraja mu ngiro. Kuri mikro ya Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance, uwizi vy'amategeko Janvier Bigirimana atabanyagihugu bariko barahohotegwa.
Umunsi wose wiyongera wo gufungwa hahunyanzwe amategeko ni umunsi w'akarenganyo, ni umunsi uburenganzira bwabo buba buriko burahonyangwa. Ntibyumvikana rero yuko hohera indwi gushika aho hari iminsi icumi abantu barekuwe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu bakagumizwa mu busho butandukanye, mu gihe kandi muri iryo tegeko bivugwa ko abatari bake baba ari abantu bari basanzwe bamerewe nabi muri ubwo busho. Aha rero ingingo ya 3 yibwirizwa shingiro yavuga neza yuko kizira ikazirizwa yuko umuntu yohohotegwa n'inzego za leta. Muri kino gihe abantu rero bateza gushira mu ngiro iteko ry'umukuru w'igihugu, dufata yuko bariko barahohotera abo bafungwa, dufata yuko bariko barahonyanga ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko shanka amabwirizwa kingira uburenganzira bwa kiremwa zina muntu cancane uburenganzira bw'abantu babafunzwe. Ibibazo rero umuntu ashobora kwibaza ni byinshi cyambere umuntu ashobora kwibaza yuko igitego cy'umukuru w'igihugu cyafashwe gihuti huti hatizwe neza bitezwa kuja muri iryo tegeko byo navyo amakosa akaba ari ku rugo rw'umukuru w'igihugu n'abasanzwe bamufasha kuko batezwa kubitegura neza ku buryo abanyororo iryo tegeko rigifatwa batezwa kuca barekugo ica kabiri umuntu ashobora kwibaza biravugwa yuko umukuru w'igihugu ndayishimiye hari gihe ahora avuguruzwa na bamwe mu bihangange byo mu mugambwe CNDD umuntu agashobora kwibaza ati mbega none iri tegeko naryo bariburijemwo haba ikishanke ikindi biboneka ko uburenganzira bw'abafunzwe buri ko burahonyangwa cyane ni kuvuga abariko barakora ayo makosa batezwa kubihanirwa
bamwe mu bafungwa begwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu basaba ko ryoshigwa mu ngiro bakidegemvya aha akabari naho ikigabane ku isoko kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.